SBS Radio.
Nongeye kubaha ikaze mwebwe mwese muri ko muradukurikirana ini SBS mu Kirundi. Nitwa Jean Paul Amede, kaze ku biganiro byacu dushishikara kubategurira. SBS mushobora kuyumva biciye ku buhinga ngurukana bumenyi, wandika sbs.com/au akarongo gahitamye Kirundi, cyangwa ukajya kuri Facebook urondeye SBS Kirundi uratubona. Aho usanze ukura podcast zawe ari kuri Spotify, iTunes, Google Play, eka mbere n'ahandi. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi rero n'abategurike, ivyo ngiye kubashikiriza, kaze. sbs.com.au. Murakoze rero mwebwe mwese mushishikara kwifadikanya natwe, nkuko narinda yabwiye rero ko mu kiganiro cy'uno munsi ndi kumwe n'umushitsi uno munsi rero mu kiganiro cyacu. Ariko imbere yuko rero dutangura kuyaga n'umushitsi wacu muri iki kiganiro, murazi yuko umwaka wose urarangiye, urenga ko ikiza canke indwara ya corona virus imenyekanye canke ishizwe mu ndwara z'ivyaduka. Iyo ndwara rika bimaze kwirahira canke gutwara ubuzima bw'abatari bake. Ibihugu hirya no hino rero bikaba biriko birarondera urucanco rw'uwo muti imbere rukaba rwaranabonetse. Aho rero muri Australia twashatse kumenya mbega abantu bagwiyumvira kuko urwo rucanco, mbega abantu borufata, mbega abantu ntiborufata. Twashobe kuyaga na bake kugira ngo mushobore gutahura nuko urwo rucanco muri Australia. Ubushakashatsi bwerekana yuko abantu ngo bagera ku 200,000 ngo aribo bari kuza baracandagwa ku munsi, ariko gushika uno munsi hakaba herekana yuko hamaze gucandagwa abantu barenga 150,000 gatoya gusa. Ukamenya yuko urwo rucanco rutaratangura gutangwa, Australia yari yavuze yuko ishobora kuzohora icandaga abashika 60,000 ku munsi. Ndi kumwe na Kamikazi Berenice, twashatse kumenya mbega urwo rucanco nawe mu gihe iyo batararufata yorufata canke ntiyorufata n'icyumviro ciwe uko aza kugishikiriza. Ndaguhaye ikaze ku murongo wa telefone, Kamikazi Berenice.
Amahoro Amete, urakoze cyane.
Murakoze rero, ikibazo ni kimwe, mbega runo rucanco, hariho urucanco rwa Pfizer hamwe na AstraZeneca, muri zo zose na wewe ugo rucanco worufata ntago wokwakira?
Je nibaza yuko ushika no musaba bigeze tugize imisi twumva amakuru yerekeye cyane cyane urucanco rwa AstraZeneca, yuko mu bihugu bimwe bimwe nko muri Europe baruhagaritse. Kandi turazi yuko guverinoma ya Australia no musi ivuga yuko atagituma na kimwe yotuma ihagarika ugo rucanco. So je kubwanje nibaza yuko nihagera yuko dusabwa yuko tugwiteze no musi ntibarabisaba, nibaza yuko tugwiteze tetse, ariko sinovuga ngo tokwiteze kwa Pfizer cyangwa AstraZeneca. Kumbure mu minsi iza Australia tubwira urucanco igiye gutera abanyagihugu, mugabo no musi twazi kuba ariko batera zose. Genere ku bwanje urucanco zogwiteze, ariko mu gihe no musi tutaramenya neza igituma ibihugu bimwe bimwe bidashaka gutera abanyagihugu babo urucanco rwa AstraZeneca, nibaza yuko nanje ubwanje ndacafise amadutu ibitekeranye ku amakenga kuri urwo rucanco.
Berenice, ndagushimiye cyane ku kanya uduhaye.
Urakoze cyane Amede.
Nuko rero inyuma y'uwo mukenyezi Kamikazi Berenice twarashoboye kuyaga n'uwundi atashimye ko yivuga mu mazina, nawe tumwumvirize. Ndabahaye ikaze mu kiganiro cyacu.
Murakoze cyane Amede.
Ego, mwebwe urucanco rwa coronavirus murano magingo aho leta ya Australia irikiragerageza kurushikiriza mu banyagihugu benshi bagwakire inabahamagarira kugwakira, mwebwe muhagaze hehe muri aka kanya tuvugana?
Muri aka kanya tuvugana ku giti cyanjye, hano muri South Australia batangiye kwitanga vaccine, ariko nkanjye ndi umusupport waka ora n'abantu bari bafite ibibazo ku buryo bibaye na ngombwa twe batuteka ko turufata, ariko urabizi ko hano nta agora duteka kurufata. Ariko nkanjye ku giti cyanjye mbona ko atari ngombwa, nibaza ko ni narufata nzarufata nyuma, kuko muri state yacu ntago twigeze tugira ibibazo birenze cyane bya corona ku buryo umuntu yakwihutira gufata urwo rukingo.
Mugabo ahantu ukora canke ubuzi akazi usanzwe ukora ni mu bantu ba mbere bari mu rugero rwa mbere bazofata urwo rucanco, mbere banavuga yuko n'abakozi baho bazohora barufatira aho nyene bariko barakora. Wewe rero nk'ubu nibaza kukubwira ko bakwiye kugucandaga, uzovyanka uzocuhe bakazi, bizoca bigenda gute?
Kugeza ubu ngubu nta mpamvu n'imwe mfite navuga uti mpebye akazi kuko ntashaka gukingirwa. Nibaza ko ari no ku nyungu zanjye no kuza abandi, ariko iyo ndebye ibibazo bya corona uko yaje aho yagiye n'inkingo ziri gushakishwa hirya no hino, iyo nkoze research yanjye mbona yuko ntago numva ko ndi convinced yuko uru rukingo ruri genuine. Hari igihe mu ma research yagiye ahita hari ukuntu bajya batanga inkingo nyinshi kera ugasanga bigiraga ku bantu, ugasanga nyuma baravuze uti uru rukingo rufite ibibazo, ahubwo bagatangira no gutanga izindi nkingo kugira ngo zipfubye rwa rukingo batanze. Ndibaza ari aho byagiye biba. Ubwo rero muri situasiyo yacu hano kuko mbona ko nta emergency ihari, nibaza ko njyewe naba ndetse ntago byihutirwa kuri njyewe. Ni byiza kwicungira, ariko bamvuga uti umwaka ushize turi muri kano kazi tukorana n'abantu benshi batandukanye tukaba nta bibazo twahuye nabyo. Sinibaza ko ubu ngubu ariho hari ibibazo, igihe muri state yacu nta na kesi n'imwe ihari.
Ndabashimiye cyane.
Murakoze cyane.
Inyuma y'uwo rero twahejeje kuvugana nawe, twasubiye kuja hariya muri Victoria, ni muri Shepparton. Uwo turiko turayaga nawe ni Providence Tuyizere, nawe turi kumwe ku murongo wa telefone kugira ngo ashobore kutubwira ibijanye n'uko yokwakira urwo rucanco canke atogwakira. Providence hiyo muri Shepparton muri Victoria, ndabahaye ikaze mu kiganiro. Nuko abariko baratumviriza mumenye yuko intara ya Victoria ni imwe mu ntara zishobora kuba zarasinzikaye. Turi kumwe na Providence Tuyizere, ndamubaza mbese Providence muri izi ncanco Australia iri kuratanga, wewe uzorutora urwo rucanco mu gihe utarashikirwa canke ntago uzokwakira?
Jewe ko yari kuvugisha ukuri ibyo bintu by'ivaccine je yaba ari uburenganzira bw'iwanje sindobitora
Kubera
kubera ningene byaje kandi ibintu by'i corona ningene byose byatanguye. Umva jewe ko I don't feel comfortable
niwumva
uranyo
wumva utagwikiwe gufata urwo rucanco.
ye kubera babigize too fast.
Ubona ko vyihuse rero wewe.
Vyuze cyane kandi ntibakubwire ibirimwo kandi bavuga ngo urwaye amu gapfa na igavumenti yose bagufasha ntaco bakugirira.
Nibaza ko leta idashobora kwemera yuko itanga urucanco rubangamira canke rusinzikaza ubuzima bw'abanyagihugu bawo.
Ibirazo ndavyumva na leta ntibakubwira vyose bagira ntibatubwira vyose barabagira ntabwo ari bone bakoze ya vaccine nabo kuba nabone bayigura ahandi hantu.
Mugabo urazi ko mu kwigura bavuze yuko leta yavuze yuko hariho igisata kijejwe kubisuzuma cyitwa TGA gitegerezwa kuzoraba ko ingene itekewe ingene iyo miti yakozwe kugira ngo bashobore kuyitanga. Nibaza ko ivyo vyose vyoba vyarakurikijwe kugira iyo miti ishike ngaha bana bone ko ikwiye gutangwa.
Ibyo byose ndabyumva, lakini urabye neza kila vaccine yose bamaze gukora sinzi imyaka, lakini ndumva ngo ntibaraba bazirekura adi badirabye neza kandi ivyo navyo bigatwara nk'imyaka ibiri bako barayiraba neza ningene imeze barabaye testinga nk'imyaka ibiri yose bako barayipima n'abantu bakaraba ningene how it's gonna affect them
ingene izo bagira ko ingaruka.
Sasa yinayo ya COVID yaje too fast
wewe rero ufite ikibazo ko yihuse.
Yihuse kandi ntibakubwiye ibirimwo cyane ngo ndiyumve je kweri sinashobora kutoranya vaccine kweri.
Ndagushimiye cyane Providence Tuyizere. Nuko rero uyo yari Providence Tuyizere, murakoze.
Okay, so now give us
urakoze. kuba dufatiye rero muri kino kiganiro ni SBS mu Kirundi, nitwa Jean Paul Amedenizigama, ndi kumwe kandi ku murongo wa telefone na Redempta Ashimwe. Nawewe ikibazo ni cha kindi, no kumubaza nimba runo rukingo rwa COVID-19 si rumwe gusa, ni inkingo zibiri hano muri Australia ziriko zirategurwa gutanga, kandi hijya yuko urukingo rwa AstraZeneca rumaze iminsi mu bihugu by'Iburayi rwahagaritswe hano muri Australia, bavuze yuko atampamvu nimwe babona yotuma urwo rukingo ruhagarara. Ariko rero hagati ngaho twashatse kumenya mbega abantu bobo bavyakira gute, babibona gute urukingo bazofata. Redempta Ashimwe, ndaguhaye ikaze mu kiganiro cacu. Redempta Ashimwe, ikibazo ni kimwe, ni kukubaza wewe runo rucanco rwa yaba AstraZeneca canke Pfizer, n'urucanco nawe ubona yuko uzotora canke uzokwiteza canke ntago uzokwiteza.
Uzokwiteza urukingo kubera ko urabye fise famiye hanze, kandi COVID ije yonona ibintu byinshi, so abantu bose bikingije kongera gusubira muri normal life,
mu buzima busanzwe.
Ubuzima busanzwe, yes.
Kuri wewe rero bagutebeje ahubwo ati niba meje ndagwiteze.
Yeah, literally, niba shaka.
Ego.
na mukuru wanje yari ikingije hashize nk'iminsi ike, sinibuka ryari.
Ubikoze kubera ko mukuru wawe abikoze canke kubera ko ubona ko ari ngombwa ko utegerezwa kubikora mu gukingira abandi bantu mu kibano?
Ni ngombwa kwikingiza kwa ko urabye twikingize polio n'izindi ndwara zose kubera iki tutakukingiza.
Ndagushimiye cyane Redempta Ashimwe.
Thank you, Rafael.
Nuko rero Redempta Ashimwe ndagushimiye, akaba ari nawe arangirije kino kiganiro twariko turabashikiriza ibyumviro bitandukanye by'abantu ko bazo kwakira ugo rucanco mu gihe bazoshikirwa. Ibyumviro bashikirije muravyumva, kandi ibyumviro byashikirijwe nabwene kubivuga ntibi sigura ko ari vyo vyumviro vya SBS mu Kirundi. Murakoze, yari Jean Paul Amede, naho ubutaha mu kindi kiganiro nk'iki. Kwabashimye kino kiganiro urashobora kugisangiza abandi. Bye bye.
Urashobora kumviriza ibiganiro vyacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya arigo sbs.com/au/ radio app.